Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Muri kumwe na Fidele Niyongabo, ndabaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha.
Kugira ngo iyo radio ishobore gusamirana mu Burundi, ivugira ku murongo wa FM. Uwo murongo wa FM rero urafise ingene utangwa ngaha mu gihugu. Nuwo murongo rero uhagarikwa, so kuvuga ko ari ibindi bizunguruka bicakura.
Wani Gabriel Bihumugani ajejwe ivy'amategeko mu rwego rw'igihugu rujejwe kugenzura umwuga wo gutangaza amakuru mu Burundi avuga ku ihagarikwa ry'ibiganiro vy'amaradio BBC n'Ijwi rya Amerika mu Burundi mu kiringo c'amezi atandatu. Tubafitiye n'inkuru yerekeye imyiyamamazo y'ugutora canke guhakana ihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro mu Burundi. Tutangurire kwitangazo ry'Ijwi rya Amerika. Ibiro by'Ijwi rya Amerika bijejwe imigenderanire bihejeje gusohora urwandiko rukwirikira Ijwi rya Amerika ririyamirije ingingo yo guhagarika ibikorwa vyayo ivyo gutangaza amakuru mu kiringo c'amezi atandatu ihejeje gufatwa na leta y'u Burundi. Ingingo izotangura gushigwa mu ngiro kuva ku igenekerezo ry'indwi ryo ku kwezi kwa gatanu. Umuyobozi w'Ijwi rya Amerika Amanda Bennett yagize ati: twatangajwe niyo ngingo yafashwe uyu munsi n'urwego rw'igihugu rujejwe kugenduza ibinyamakuru n'amaradiyo mu Burundi ibuza iradiyo Ijwi rya Amerika gutangaza amakuru. Ati abanywanyi bi radiyo Ijwi rya Amerika bazaye amaso ku iradiyo Ijwi rya Amerika ibaha amakuru nyakuri ataho yegamiye kandi adaca ku ruhande ibibera hirya no hino ku isi, ari nacyo gituma iyo ngingo ibangamiye abarundi batagishoboye kumva amakuru y'imvaho muri ibi bihe bihambaye igihugu kirimwo. Aya makuru arateye agahinda cyane muri iki gihe hari haheze umunsi umwe amakungu yibutse umunsi mpumuza amakungu wahariwe ubwigenge bwo gutangaza amakuru, umunsi usaba ibihugu gukura aho ugushinga inzitizi ku binyamakuru n'amaradiyo. Ibiganiro by'Ijwi rya Amerika bizobandanya kumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo yacu migufi short waves, hamwe no ku buhinga ngurukana bumenyi, hamwe no ku mirongo ya FM mu bihugu bibanyi by'u Burundi. Ivyo Ijwi rya Amerika ribitangaje nyuma yo leta y'u Burundi hagaritse amaradiyo muzamakungu abiri gusamiranirana ku butaka bw'u Burundi mu kiringo c'amezi atandatu. Karenga Ramazan ayoboye urwego sense yavuze ko radio BBC itihanuye kandi yaragabishijwe nayo radio Ijwi rya Amerika yararenze amategeko mu kubandanya isamirana ku murongo w'iradio yugawe mbere inaha akazi umumenyeshamakuru w'Umurundi aronderwa n'ubutungane bw'u Burundi. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyeshamakuru wacu Raymond Zimana.
Karenga Ramadani arongoye urwego sense mu kiganiro kumenyeshamakuru yemeje ko abagize ubwo rwego bumvirije ibivugwa mu binyamakuru bitandukanye bisamiranira mu gihugu cy'u Burundi kuva mu mwaka wa 2018 utanguye. Kuri uyu wa kane baciye bafata ingingo yo guhagarika radio y'Abongereza BBC hamwe n'Ijwi rya Amerika ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kiringo c'amezi atandatu zidasubiye gusamiranira ku gataka k'u Burundi kuva ku igenekerezo ry'indwi ukwezi kwa gatanu 2018. Karenga avuga ko BBC itihanuye kandi yarahawe gasopo.
Ku ruhande rwa BBC sense yafashe icyo gihano kuko nabo nyene twarabandikiye ku igenekerezo rya 16 ukwezi kwa gatatu tubagabisha ku kiganiro cyaciye kuri iyo radio kijanye n'iribwirizwa shingiro n'umunyamakuru twarabandikiye turanamuhana tumuhanura. Ariko naho twanditse iryo kete ku bijanye n'ikiganiro cyaciye kuri iyo radio itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu aho abahinga bacu bakurikiranira hafi ivy'amaradio n'amateleviziyo n'ibinyamakuru babunye yuko icyo kiganiro cyagiye guteranya kikacanishamo abarundi barasubiye kugira ikindi kiganiro itariki 24 z'ukwezi kwa ndamukiza aho umutumire muri icyo kiganiro yifatiye kugahanga inzego z'u Burundi bivuye ku mukuru w'igihugu kushika hasi.
Ku bijanye ni radio Ijwi rya Amerika ngo yarongoye urwego sense yavuze ko iyo radio yaho nyanza amategeko bikomeye ari nacyo gituma ifatiwe ibihano itanagabishijwe. Ayo nayo ni nko kuvugira ku murongo w'iradio yugawe n'ubwo rwego guhakaza umumenyeshamakuru aronderwa n'ubutungane bw'u Burundi hamwe no gutangaza amakuru ahengamye.
Ijwi rya Amerika bobo bagiye kure mugiye kuri internet mukafyonda kuri site y'i radio muri za radio zogawe uce wumva ibiganiro vya Voix d'Amérique nuno munsi kirese babikuye mukanya izo radio zarafuswe mu mategeko twisunza amategeko kuva ukwezi kw'icenda umwaka uhize ariko bakabandanya bakoresha wewe ufyonze uzi yuko ugiye kumviriza radio Burundi ukaca wumviriza ijwi rya Amerika ubwa kabiri ntibagejeje ngaho gusa bace babandanya ejo bundi baranahaye akazi umunyamakuru w'Burundi arondegwa n'ubutungane bw'u Burundi kubijanye n'ingorane zashise ngaho kandi akaba baranamurungikiye umutayimu za makungu umuntu arondegwa na lahe boca bamuhakazi ivyo barabikoze uwo muntu tuvuze uwaho turiko turavugana akora mu rurimi rw'Igiswahili muri Voix d'Amérique hanyuma si ivyo gusa mu biganiro byacishijwe kuri yo radio itariki 5 zine 17 na 26 z'ukwezi kwa ndamukiza aho amakuru yose yagiye aca kuri yo radio twabonye ko ahengamiye kandi atakurikiza amategeko y'umwuga nk'akarorero nk'ivyo biganiro vya itariki 5 bashase kushira mu ngorane imigenderanire iri hagati Burundi n'ishiramwe mu zamakunguroni
ikindi kinyamakuru cafatiwe ibihano ni kinyamakuru Le Nouveau hahagaritswe igisata cyo kumenyekanisha mu kiringo cy'amezi 3 eka ni radio ya Faransa RFI iradio isanganiro hamwe na radio CBFM plus vyagabishijwe n'ugo gwego abajijwe nimba izo ngingo ugo gwego gwafashe atari zerekana ko mu gogo cyo Burundi atabwigenge bwo kumenyesha makuru buhari mu gihe Burundi buri no mu bihe bidasanzwe by'amatora urongoye senese yishuye ko ugo gwego wisunga amategeko atakendera uraba mu gufata ingingo
ntugira impungenge imigenderanire izokwama imeze neza hagati y'Burundi n'ibindi bihugu ariko mu gihe abaye amakosha mutama aho utegezwa kuyahana kandi ukayanisha amategeko nukuvuga rero nico tuma yuko ngo turi mu bihe bikomeye bigoye by'amatora tuye turaba aho tugeza naho iby'imigenderanire Burundi bufise ubushikiranganje bw'u Burundi bw'imigenderanire hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu twebwe twafashe ingingo nk'ugwego rw'igihugu rukurikiranira hafi imirimo y'abamenyesha makuru
Karenga yavuze ko izo ngingo za sentence atari nabanduka kuko ubona ko yarenganijwe ashobora kwitura ubutungane afise ukuri bukamurenganura izo ngingo zikaba ziyongera ko yafashwe kuwa 11 ukwezi kwa 4 n'ubwo gwego yo guhagarika igisata cy'ikinyamakuru iwacu igisata cy'abantu batangira ibyiyumviro mu nkuru zandiswe n'ico kinyamakuru izo radio zihagaritswe zikaba zisanze mu bihano radio Numbero FM yahagaritswe mu kiringo cy'amezi 6 na sentence kuva mu kwezi kwa mbere 2018 i Bujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
urakoze rama kuri iyo nkuru muri icyo gihe ishyirahamwe ry'abamenyesha makuru batagira imbibe Reporters Sans Frontières ryiyamirije ingingo y'ugwego rw'igihugu rujejwe kugenzura umwuga wo gutangaza amakuru mu Burundi CNC yo guhagarika ibiganiro by'amaradio BBC n'ijwi rya Amerika mu Burundi mu kiringo cy'amezi 6 yafashwe na leta y'u Burundi uno munsi wa 5 ishyirahamwe Reporters Sans Frontières ivuga ko iyo ngingo igenewe kubuza itangazamakuru mu kiringo gukurikiranira mu kiringo cyo gukurikirana imyemamazo yerekeye referendum ku ihinyanyurwa y'ubwirizwa nshingiro ry'u Burundi rwego rw'igihugurujejwe kugenzura umwuga wo gutangazamakuru mu Burundi sense kwagiriza amaradio BBC n'ijwi rya Amerika ko yarenze ku mategeko agenga umwuga wo gutangazamakuru rwego sense kwamenyesheje ko ibiganiro vya radio abiri bizozirizwa mu Burundi mu kiringo cy'amezi 6 kuva ku itariki 7 zo ku kwezi kwa 5 ishyirahamwe Reporters Sans Frontières ritangaza ko kuziririza amaradio mpuzamakungu abiri akomeye cyane iminsi mike imbere ya referendum ku ihinyanyurwa y'ubwirizwa nshingiro byerekana ku buryo bugaragara ko abategetsi b'u Burundi bashaka kubuza ko haba impari ku vyerekeye iryo bwirizwa nshingiro kandi ko bityoza uburenganzira bwo kuronka amakuru iryo shyirahamwe ryibutsa ko atangingo ifatiye kuri demokarasi n'imwe ishobora gufatwa mu gihe itangazamakuru rizirijwe kurangura umwuga waryo
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu ntara ya Kirundo, umugambwe Paripe agakiza uhamagarira Abarundi kwemeza ibwirizwa nshingiro ryahinyanyuwe mu gutora ego. Mu kiganiro yahabamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu, Octavie Mukerereza arongoye uwo mugambwe mu ntara ya Kirundo avuga ko oya itigeze kandi itazokwigera itsinda mu mateka y'itora ry'ibwirizwa nshingiro ryahinyanyuwe kugira rizanire ubwigenge Abarundi. Ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umumenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Muri Paripe agakiza kwemeza ibwirizwa shingiro ryahinyanyuwe mu gutora ego niyo nzira yonyine ishikana kuri demokarasi. Octavie Mukerereza arongoye Paripe agakiza mu ntara ya Kirundo.
Hari naco gituma tugomba gushikiriza abanyagihugu bose turongoye muri uwo mugambi Paripe agakiza bose bo mu ntara ya Kirundo, tugomba kubahimiriza tubabwira yuko kigeni kibazo cya 17 z'ukwezi kwa gatanu bazotora ibwirizwa nshingiro bavuga batora ego. Kiyana gitumye duhamagarira gutora ego nuko ibwirizwa nshingiro yari imaze gutorwa rigashikwaho. Niyo nzira ya demokarasi, niyo nzira yuko umwenegihugu wese yishyira akizana akidegenza.
Ku bwa Paripe agakiza Mukerereza ati iteka ho ryamye oya ntizigera ije imbere ya ego.
Twebwe turarishima ku mpande zose kuko tuba tutarishima, ntabwo twakwemeje ego. Tuma twahisemo kubabwira tora ego nuko tora oya, ntaho twigeze tubona yigeze itsinda, nta naho turabona yatsinze, no kuzotsinda ntizigera itsinda. Nicyo gituma twababwiye ko utora ego kubera utoye ego kuba wemeje ibwirizwa nshingiro, kandi ibwirizwa nshingiro nayo ni inzira ya demokarasi ku mwenegihugu kwishyura no kwizana no kwitegembya.
Uwo mufasoni ari mu bakenyezi bake barongoye imigambwe mu ntara avuga ko umugambwe aserukira abatazirigwa barashika kwigisha abanyagihugu.
Ucisha itangaza ku iradiyo ni strategi imwe mu zihari, ni ukuvuga yuko twebwe umugambwe wacu twashimye kubicisha ku iradiyo. Birashikira abanyagihugu cyane kuko uwuguruye iradiyo wese akumviriza amakuru aca vyumva.
Ku bwanyu urumva ntibabigikenewe yuko umuntu aja hariya mu misozi kubwira abanyagihugu kubakoranya ati tori bitoyi.
Nibaza ko ariho abanyagihugu bavyumva rwose gusumba kubera wowe ubuhinga bwarateye imbere. Abanyagihugu benshi, abenegihugu benshi barakunze kuba bafise amaradiyo kandi inkuru ica igwira cane, yumvikana cane. Niyo twebwe niyo strategi twabonye yodufasha kugira ngo bavyumve neza gusumba.
Ku rutonde rwashyizwe ahabona n'umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora seni, haboneka ko imigambwe n'inani bigera ku 27 yiyandikishije kugira yiyamamarize itora ry'inyanyurwa ry'ibyirizwa shingiro. Ntiturashobora kumenya imigambwe n'inani ziriko zirakorera mu ntara ya Kirundo. Mu mugwi w'intara ujejwe gutunganya amatora mu Kirundo bamenyesha ko bamaze kubona ikirangamisi cyo kwiyamamaza c'urunani rw'abigenga amizero y'Abarundi. Urongoye umugwi w'intara ujejwe gutunganya amatora avuga ko abiyamamaza bashobora kuba baratanze ibirangamisi vyabo mu migwi y'amakomine ijejwe gutunganya amatora. Gushika ubu umugambwe Frode Bunyakuri iragiryandadaye n'urunani amizero y'Abarundi nibo Ijwi rya Amerika rimaze kumenya ko bamaze gutunganya imiyamamazo mu ntara ya Kirundo ihagarikiwe n'indongozi zo ku rwego rw'igihugu. Umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD witezwe kwiyamamaza ku rwego rw'intara ya Kirundo kuri uyu wa mbere uza. Kuri uyu wa gatanu mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi, umugambwe uri ku butegetsi wiyamamarije mu ntara ya Ngozi urunani rw'abigenga amizero y'Abarundi rubandaniriza mu ntara ya Kayanza. Umugambwe Iprona nawo nyene wabandanirije imyiyamamazo muri iyo ntara ya Kayanza muri komine ya Rango. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco kuri iyo nkuru. Tugaruke ku ngingo ya Leta y'u Burundi yafashe uno munsi kwa gatanu yo kugara kuva ku munsi wa mbere mu kiringo cy'amezi atandatu imirongo ya FM Ijwi rya Amerika yumvikanira ko ku butaka bw'u Burundi. Mu kiganiro Gabriel Bihumugani, umuhanuzi mu vy'amategeko mu Burundi, yahaye mu kanya mugenzi wacu Diane Nininahazwe, yatanguye avuga ko Ijwi rya Amerika ryugawe kuri FM gusa.
kugira ngira iyo radio ishobora gusamirana mu Burundi ivugira ku murongo wa FM. Uwo murongo wa FM rero urafise ingene utangwa ngaha mu gihugu. Nuwo murongo rero uhagarikwa so kuvuga ko ari ibindi bizonguruka bicakura.
Ni kuvuga rero yuko ari mirongo ya FM y'ijugi ya Amerika n'andi maradio azoba hagaritswe mu kiringo cy'amezi atandatu.
Yego.
Yego, niki ngingo mwafashe mwisunzi ki yiyumviriwe kuva ryari hamabo yega barayimenyesheje?
Twebwe dufata ingingo twisunza amategeko. Kuryo wabona kumbure iyo ngingo yafashwe kwisunza amategeko. Nta kindi gikuraho ingingo y'ugwego sense kiretse ingingo yofatwa na sentare gusa.
Nko ku ijuri Amerika hari nk'amatariki atandukanye agera tangazwa ahanini nk'ayo matariki yatanzwe amategeko ijuri Amerika yarenze ko mudomye ko urutoki ni nka yahe mugatanga nakarurero.
Hariho ibwirizwa rigenga ugwego gw'igihugu sense iryo ryararenzwe hakabwirizwa rigenga umwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi.
Yarenze gute?
Icyo cyararenzwe.
Gute?
Hakaba code de déontologie des journalistes b'abarundi iyo nayo nyine yararenze.
Muza muraduha akarorokaho muvuga iryo tegeko ryarenzwe gute, hari mu nkuru yahe canke hari mu makuru yahe n'ivyavuze mu
tariki 4, itariki 5, itariki 17, itariki 26, itariki 27 zo kwa kane uyu mwaka. Niho haciye rero ko inkuru zite kubi n'ingingo ya 17 ibwirizwa rigenga umwuga kumenyesha makuru mu Burundi.
Iyo ngingo ivuga iki? Hamizo nkuru zavuga iki?
Urumva ivyo byose nkaye mantu ze yose shaka kubidondagura mwebwe izo ntuze murazifise mukeneye murashobora kuzishira ko mukumviriza ibyo mwagize mugabo iryo bwirizwa
mushinga ntahe Gabriela ijuri Amerika. Ijuri Amerika rifise amakuru atandukanye, hari hayaba mu gitondo, hari hayaba ku mugoroba, hari hayaba ku muhingamo. Muri aho hose iyo ngingo ya 17 aho muri ko muravuga ati yararenzwe kwa karimbi hari he?
Ingingo ya 17 ivuga yuko mu gushikiriza amakuru tereza gushikiriza amakuru yatohojwe neza kandi adahengamye.
Muravuze muti iyo ngingo ya 17 iratomura ko amakuru aca ku radio ategezwe kuba yatohojwe neza. Ayo makuru yari yatohojwe?
Yaba yari yatohojwe akaca shikirizwa hisunzwe iyo ngingo, urumva ntakosa ryari kuba rihari.
Nkaho
nakarora hajya mwabajije muti mbega none mwaba mwarenze ingingo yihe, mwaba mwaba byagenze gute? Ugiye kandi ukaraba muri code d'éthique et de déontologie y'abajournaliste b'u Burundi mu ngingo ya kabiri n'iya gatatu. Bavuga yuko umunyamakuru kizira kwashikiriza inkuru ihengamye ishobora gutuma haba ugwikekano canke naho gusamirana hakurikijwe ubwoko, intara, amadini n'ibindi. Mu ngingo ya gatatu kandi umumenyesha makuru ntarekuriwe gushikiriza amakuru ashobora ariko kuba arimo ibintu bityoza canke bitumirira abandi gukora icaha.
Ubundi ko umwuga utunganije hagize ububeshegwa, hagize uwumva ko bamuvugiye ibitari vyiwe kuko mwavuze ko hari amakuru yatatohojwe, hariho ukungene bicamwo umuntu akegera iyo radio akavuga ati ahamwe arandengeye akarimbi sivyo navuze, reka nisigure canke ibinyoma sivyo umuco n'uyo. Kuri aho muvuga ko amakuru yatanzwe atari yatohojwe, mwarashikiriye iyo radio murerekana ati aha mwarabeshe ukuri kwari ngaha kugira ngo ijwi rya Amerika nabo ribahe umwanya wo kwerekana ukuri aho kwari kure, canke hari uwituye uwabituye avuga ko yarenganijwe mvugiye bitari byo.
Mu gihe hariho icaha kiriko kirakogwa ukabibona canke ikosa riko rirakogwa, nturinda kurindira ngo uce muri bwa buryo canke ivyo riko radondagura tufate nko mu bijanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru. Oya, utegereza guhagarika iryo kosa riko rirakogwa ubwo nyene, kuko utari hagaritse wewe mu mirimo bujejwe ntashobora kurakora. Ni ukuvuga en cas de flagrance ivyo biro bica bifata ingingo bikazoja kumenyesha assemblée plénière mu nyuma ico ingene ivyo biro vyafashe ingingo vyihuta n'igituma.
Mwe muri rya nino turindiriye ico mwiyumvira kuri iyo ngingo. Turafise wa mbere Emmy ikaze ku ijuri Amerika.
Murakoze. Merereye hano mu gisagara ca Bujumbura mu komine Kanyosha. Iciyumviro canje kubantu bise inkuru yuko bagiye guhagaritsa iradiyo ya Amerika nababaye cyane gose, kuko kubanumvirije iyi radiyo anayibumva yuko ihengama. Icyo twasaba urwego rujeje gucungera ukungene ibinyamakuru bikora ni uko bokwisubirako, kuko nukuri twababaye nyari radio yandi makuru ashimishije atomo
murakoze cyane ubwa mbere hoho uwo muvuze muti no munyagihugu avuga ko ababazwe nuko ijwi rya Amerika rihagaritswe ibiganiro byazo kandi we yahora yumva yuko ridahengama ubwo n'uburenganzira bwiwe kandi uvuze utumunyagihugu canke umbere ukanamuvuga n'izina ibyo ni ibintu bisanzwe n'ubu hano mu Burundi bariko baratora bariko bariyamamariza kuzotora ibwizwa shingira yabiye abavuga ko bazoritora n'abavuga ko batazoritora ni muri demokarasi nuko bigenda mugabo rero urumva kubijanye no kuraba ko ikinyamakuru cisunze amategeko canke kitayisunze si ibyo umunyagihugu ari we wese ibyo ni ibyo ugwego rw'igihugu sense
ariko mu musiguriye mugerageje gusigura neza ngira ngo nubwo batabaye amategeko bo bayazi haba ibyo bamwe bamwe haba mu byo kumenyesha makuru canke ku ruhande rw'amategeko sense ivuga ati akana karimbe mutabwirije kurenga umunyagihugu mu gihe yoronka umuco byo namufasha kuzaramenya ati iyi nkuru yarahengamye gutya hamejo yumvirije kumvatira hengamye canke ntihengamye
urumva ukeneye muce kuri ivyo bisaba yuko tumwereka amategeko yose y'umwuga
kaze ku ijuru rya Amerika habimana
murakoze cyane
ikibazo canke intererano
ikibazo nagomba kumubaza canke intererano je novuga yuko twakubiswe n'inkuba kumba yuko iradiyo y'ijwi rya Amerika yugawe cyo kimwe n'iri ya radio BBC twatangaye cyane kuva yuko bavuze yuko ngo tsoba twarahengamye kaba rero numvise nk'ibibazo mwamubajije nanje namye nibaza nimba ukuri iri radio nyene yarahengamye ikavuga makuru akariyo cyangwa ikavuga makuru yoba atatomokeye icyo kintu ubwo kwego senisi niba abo bantu yavugiye amakuru boba barituye ubutungane bakabandika mu binyamakuru cyangwa bikavugwa bakitura ubutungane bakavuga ati iradijwe rya Amerika yaratuvugiye amakuru atariyo imbere uko bafata ingingo yo kwiyugara Burundi yo kugara mirongo isamiranira inkigo n'iwacu mu Burundi
si Burundi ni mu kiringo cy'amezi atandatu
cyangwa boba hari gasopo bari barahaye iradijwe rya Amerika yuko yoba hari hamakuru yo birikira tanga tanezereza ugo gwego sene cyangwa kubijyanye na sene na
uvunagure
yumva byukuri amakuru yo yatanga gute ko tubona bo babihutiye kugara iradi
urakoze cyane
nico kibazo nari mfise yuko yo kudusobanurira aduhe abo ba atubwire igituma bo babihuse kugara atabo babonetse bavuga yuko bo baratangajwe inkuru itariyo atange na karorero
ugira umunsi mwiza
ubona yuko kwihutira kugara bari kubanza kwihutira kubanza kuvugana n'iradiyo rya Amerika bakavuga bati aha mwararenzo ya mategeko numva batari guhuta kugara guko nk'abanyagihugu dusanzwe twumviriza amaradiyo twumva n'amakuru avugwa hirya no hino nitwe tuca tuhahombe
urakoze
natambaza rero mwebwe abamenyesha amakuru mbega iradiyo tuzobandanya no ku rwego rwa Facebook cyangwa internet tuzobandanya dukurikirana amakuru cyangwa bahugaye byose burundu
urakoze cyane gose Gabriel murumvise utubazo Habimana agarutse ko sinzi ko mwamuha umuco ku bibazo bitandukanye abajeje
urakoze cyane mu bisanzwe jewe ngerageza kuvuga nsigura ibyo amateka avuga ariko hariho ushobora kubibwira akabyumva mu gihe wenyine ashobora kuraba ayo mategeko akayakurikirana akabona kumbure ibyo ayo mategeko avuga mugabo hari n'uwundi ashobora kuvuga ati oya jewe sinkeneye no kwirwa ndasomeye amategeko mbwira wewe kubera iki wagize ibi ni nkaha yavuze ngo mbega nimba ngo tubona yuko iradiyo ijwi rya Amerika yoba yarahengamye urumva kugeza ubu ntiyemera yuko twafashe ingingo tubonye ko yahengamye oya mu gihe atavyemera rero nta handi mpava nshaka kugira ndabimubarire kuko n'urwego ruriho kwashinzwe rwahawe ubwo bubasha bwo kugira ngo rubikurikirane ahubwo yabaza ati iyo ngingo twoyironka tukayibona tukaheza natwe tukayisesanga
mukurindira kwiyonginga yironka nta nakararo kamwe uwo muhaga Gabriel kumwereka ku ijwi rya Amerika ryahengana
nukufuka jatanzi nguru zidatoho
nguru
zichani ishamu nguru zihamagari la kukori kivi ya ba
ya hemuli zose mguwa herudimi
itali kibili na zitanda tunibili nindugui hari gechi sahachumi na zibili au hari itariki ibiri na zitandatu itariki ibiri n'indwi hari igihe cy'isaha zitatu n'iminota mirongo ine
z'agatondo
ego aho rero bariko bavugisha ishirahamwe uburongo ishirahamwe parsem amakuru rero yaciye ko yari mu Kirundi
turafise kandi na Salomon ku murongo Salomon kaze kujugya Amerika
yakore cyane ingingo ya hashina leta y'Urundi cyane na sendise yavuga ko yanezereye ubundi bwobwo kajye nk'abanyagihugu batukeneye kumenya amakuru yose aba mu gihugu cyangwa ariko arabera mu mitwe itandukanye y'igihugu ariko rero nk'amaradiyo akomaka kumenya nka nk'ijwi rya Amerika n'ayandi yari amaradiyo ategeka kuduha inkuru zitoroye inkuru cyose kandi dikagira akarashi ku rugero rumwe ukabona ko babyitayeho rwose na inkuru yose iza ari inkuru nziza kuri leta cyangwa ku banyagihugu akenshi iyo nkuru ku ijwi rya Amerika nta ugenda ubonye ariko ari akantu kabaye ibiganiro bitabaye
urakoze cyane rwose Salomon Gabriel murumvise Salomon ati ingingo yafatiye ijwi rya Amerika irakwiye kandi iratunganye ariko hariho kandi na Peter we yabaje ati turiko turaja mu bihe by'amatora igihe cy'u Burundi cimirije wariwo mwanya mwiza wo kugara ino radio FM zayo mu gihe abarundi bazokenera amakuru ari gibiriko biraba muri ayo matora kamaramaka
mu Burundi dufise iradio zirenga 200 zisamirana kandi zifise imirongo no kuvuga linye editorial itandukanye iradio z'igihugu ni zibiri gusa iy'igihugu RTNB na Radio Kiritiri izisigaye zose ni zabigenga no kuvuga zishikiriza amakuru uko zishaka mugabo naho zishikiriza mvuze ntizishikiriza amakuru uko zishaka no kuvuga zishikiriza amakuru zikurikije intumbero zihaye ariko zisunza amategeko ibihe by'amatora ndabifata nk'umunsi wa Mungu umuntu aba yambara gahuzu keza kaja mu misa canke uwundi munsi umuntu yambara gahuzu keza kaja ku rubanza no kuvuga wambaye impuzu nziza ugiye kuri urwo rubanza uba wanka yuko bahava bagucisha mu ijisho iyo bishitse rero ugasanga ugiye uri kuraja kuri urwo rubanza uranyereye uguye hasi ico ku rubanza kuja guhindura iyo mpuzu kugira ngo ushobore kubandanya urwo rubanza cyane nawe ukayihanagura nivyo rero urwego sense rwakoze suva yuko mu gihe haje ibihe by'amatora canke ibiki yuko kimesha makuru hamwe gikoze ikosa kitohanwa hisuswa amategeko oya kirahanwa kuko niko biteza kugenda nta kundi no kuri harabo bibabaze harabandi kumbere bineze ariko abari bo bose twabwira tuti nibihangane kuko amategeko y'igihugu gategezwa kubahirizwa
murakoze cyane ngo turase kandi
nivyo ntako byogenda
turase kandi na Fidele ku murongo Fidele na wewe ikaze kujugya Amerika no muri isanga
sawa murakoze cyane
ni kibazo intererano kandi uvunaguye
hanyuma rero nkagira ngo mubaze SK Frema ibyo bintu kuko bitaje bibereye mbere yuko ibi bintu by'ibiri ngo biza ko bitari bimenyewe guhana amaretso n'ibinyamakuru mugabo aho byatangiriye bivugwa manda ya gatatu akaba ariko ibyo bikorikora cyane mbe bikaba ari ikintu kinini nyuma aho gushaka kugira ngo mu bikuru byose hasigaye bimwe gusa bikorera leta nkuru bimwe tumva mu bihugu by'abarabu
murakoze cyane
mu bisanzwe ngaruka ko cyane ariko ndavuga n'ukuri ndatahura abantu bose ariko arabaza ibibazo bicanke biriya bakavuga bati mbega none ubukwe cyari gihe cyo kugira ngo izo ngingo zifatwe nagira ndabe nk'akarorero nko mu mwaka uheze twarafashe ingingo kuri radio CCIB FM Prise tutabanje kugabisha hari ibyo birakogwa suvuga ko tubikoze uno munsi gusa oya ibyo birakogwa biri mu mirimo yacu
nta nico biheza ngo byice ga Gabriel
umubyeyi abafise intumbero zibire ku mwana kumurera amwereka iciza no kumukosora mu gihe abonye ko akoze ikosa none hari umubyeyi yorera yereka umwana iciza gusa umwana agakora ikosa ntamubwiye ati mwana nje aha wakosheje wumva iyo bari umubyeyi kwe nico gituma rero natwe muri urwo rwego rw'igihugu sense turakebura tugahanura mu gihe tuba tubona tuti byagenze gutya
murakoze rero amakuru n'ibiganiro twa tubafitiye kuri sahani ubigarukiye dushimiye engineer adufashije muhinga bw'ivyuma kare hamwe na Innocent Kimenya adufashije kwegeranya ibiganiro twashikije kuri isaha mwese rero ndabifurije ibihe byiza mwandanye mudukurikirana mu biganiro byacu kuri Radio Ijwi rya Amerika.